Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mwironeza nshuti mwese muduteza amatwi, ni yedirwe mbasuza mbaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi ubuyobozi bw'intara cy'ibitoki buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro atubahiriza amasezerano yagiranye na leta ko ashobora guhagarikwa.
Bazimba ku mutumba ntibazimba mu kirere, nkuri umutumba araba abantu bose bimba, abo bose bimba abashaka urutonde bamenyekane, hanyuma ejo tubahamagare tubatizana mwimba aho tuzabona yuko atamwimba ko barazana ikote butuhagarike.
Uwo ni Kareme Bizoza, guverineri w'intara ya Cibitoke. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Chadi bahanganye n'ingaruka z'imyuzure ikomeye. Ishami rya ONU kigiga cyita ku bana UNICEF cyatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko abana barenga 700 bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa muri Somalia. Naho muri Burkina Faso, bombe bikekwa ko yatezwe n'abajihadisti yakubise ikamyo mu majyaruguru y'igihugu yica abantu 35 ikomeretsa abandi babarirwa muri 40. Aya makuru nayanditswe abateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kabiri, umuntu umwe yiciwe mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo hongiye kuba imyigaragambyo yamagana abasirikare bashinzwe kubungabunga amahoro b'umuryango w'abibumbye. Ni inkuru twateguriwe na Fide Niyongabo.
Abari mu myerekano bari ku mapikipiki bakoranye bazibiri imodoka z'inteko za Monisco mu gisagara cya Beni mu myerekano w'ikwiyamiriza izo nteko. Iyo ni imyerekano ibandanye abantu batari bake barimo abasivili inteko zijejeje gucungira umutekano n'abapolisi b'abanyekongo mu bindi bice byo mu buseruko bw'igihugu yatanguye kuva mu kwezi kw'indwi. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu karere ka Beni, Nason Katembo, yatangaje ko umwe mu bari mu myerekano yishwe n'amasasi igihe iyo myerekano yari kiraba. Nta birenga ngaho yamenyesheje kuwarashe ayo masasi. Ntakibiro Monisco vyatangaje buno nyene bibajijwe ku vyabaye. Umutekano wari wasubiye kugaruka masaha yo kumutaga. Inteko zijejwe gucungira umutekano za ONU zaragirijwe ko zihoye zikoresheje ingufu mu myerekano yo kuziyamiriza iherutse kubera mu bisagara bya Butembo na Goma, aho abantu ari mu myerekano amajana n'amajana batera amabuye inteko za ONU bakongera bagaturira inyubako azishyirahamwe ONU. Imyerekano yatewe n'imyidogo y'abanyagihugu yuko inteko zijejwe gucungira umutekano za ONU zananiwe gukingira abasivili ubwicanyi bukorwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho imaze imyaka itari mike ikora.
Bombe bikekwa ko yatezwe n'intagondwa yakubise ikamyo mu majyaruguru ya Burkina Faso yica abantu byibura 35, abandi babarirwa muri 40 barakomereka. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Icyo kibombe cyahitanye abasirikare bari muri imwe mu modoka za gisirikare zikurikirana zari zigeze hagati y'ibisagara vya Bourzagan na Djibo, aho zari zitwaye ibikoresho bya gisirikare. Mu itangazo buramatari w'akarere ka Sahel, Lieutenant Colonel Rodolfo Sorgo yashikirije yavuze ko umwe muri izo modoka za gisirikare yarimwo abasivile. Avuga ko abakomeretse banyarukanywe kwa muganga, abandi nabo bagatabarwa. Yavuze ko muri iki gihe ako karere ubu gacungerewe. Naho atamugwi uri yitije gitero cha bombe, birakekwa ko ari abagwanyi b'intagondwa zo mu idini rya Kiisilamu bakoze icyo gitero. Igihugu cha Burkina Faso kirageramiwe n'ubwicanyi bukorwa n'umugwi wa Al-Qaeda n'uharanira leta ya Kiisilamu. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi. Icyo kibombe cyatewe kibaye ikigira gatanu muri iyo ntara ya Sum kuva mu kwezi guheze kwa munani. Itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP itangaza ko ibiro bijejwe umutekano w'abagira neza bimenyesha ko ibitero nk'ivyo bikogwa cyane cyane mu ntara ya Djibo yafashwe n'abagwanyi ba jihad haciye amezi atari make.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ishami rya ONU, ikigega cyita ku bana UNICEF, yatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko abana barenga 700 bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa muri Somalia. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Nyongabo.
Userukira ishirahamwe UNICEF muri Somalia Wafa Said avuga ko abana 73 bapfuye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Amarasanga ko ibitigiri nyakuri bishobora kuba birenga aho kubera benshi mu bapfa badatangazwa. Ibyo bibanza bigenewe abana bafise ibibazo byo gufungura nabi cyane n'abafise ibindi bibazo nk'indwara y'agasama, korera canke malaria. Umuvugizi wa UNICEF ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho Victor Chinyama atangaza ko badafise ibiharuro by'ukuri by'abana bamaze gupfa. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko indwara ziyadukiza ziyongeye mu bana, rimenyesha ko abana 13,000 banduye agasama mu mezi ya vuba, ibice 78% muri bo bari munsi y'imyaka 5. Imfashanyo y'amafaranga agenewe Somalia yariyongeye mu ndwi zirangiye. Yamara abategetsi bajejwe imfashanyo bavuga ko ishitse itebye kandi iyi nifashanyo igikenewe. Ni munsi umwe inyuma y'uko UNICEF igabishije ko ibice bimwe bimwe byo muri Somalia bizogeramirwa n'inzara mu mezi ari imbere. Akarere ko muri Afrika mu buseruko kagiye kwikwirikiranya inshuro 5 kataronka imvura mu gihe cy'agatasi. Inzara yabaye muri Somalia mu mwaka w'2011 yahitanye abantu barenga 250,000, benshi muri bo barabana.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu gihugu cya Chad, aho ibihumbi n'ibihumbi bahanganye n'imyuzure ikomeye nyuma y'imvura nyinshi ugereranije no mu myaka 30 ishize. N'inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Iyo mvura y'isegenya yatumye abantu baba mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Njamena bakoresha ubwato gusa muruja n'uruza rwabo, mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze ingo zabo mu kiringo cy'ukwezi kurangiye. Mu gice kimwe cy'ico gisagara, imiryango yategerejwe gukoresha ubwato bw'ibiti kugira ijabuka amabarabara yuzuye amazi kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Imyuzure ni ibintu bishika kenshi mu gihe cy'agatasi muri Chad gitangura mu bisanzwe mu kwezi kwa gatanu kigashika mu kwezi kw'icumi mu ntara zo hagati no mu bumanuko bw'igihugu. Yamara muri iki gihe imvura yaje hakiri kare kandi yari nyinshi cyane kurusha uko bisanzwe, ikaba yararengeye uburyo bwo gutwara amazi y'imvura mu miringoti buhari. Ibice byose uko ari 8 bigize umugwa mukuru byarageramiwe n'imyuzure muri uyu mwaka. Umukuru w'igisaga cya Njamena Ali Harun yatangaje ko leta yashyizeho umugujejwe gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'imyuzure mu kubaha ibifungurwa, uburengeti n'imiti. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe ibikorwa byo gutabara bimenyesha ko gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani abantu barenga 442 muri Chad bari bamaze gusinzikazwa n'imyuzure.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubuyobozi bw'intara ya Cibitoke aho ni mu Burundi buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro harimo zahabu ashobora gufungwa. Abayobozi bayo mashyirahamwe bo bamenyesha ko umusaruro muke waturutse ku bukene bwa lisansi bwatumye amamashini yo gucukura abura ibitero akoresha. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Kahemi lizo zamenyesha ko matohoza amazigi hakora yasanze hari amwe mu makoperative yo gucukura ubutare adashikana umwimbu wose agahitamo gucisha ku ruhande igice cy'umwimbu aho kubushikana wose muri leta yagenewe kugugura nk'uko amasezerano byagiraniye abivuga. Bizodaragabisha kugura amakoperative yose ataza n'umwimbu uko bibwirijwe.
Bazimba ku mutumba ntibazimba mu kirere, muri umutumba araba abantu bose bimba. Abo se bimba abashe ku rutonde bamenyekane, hanyuma ejo tubahamagara tubatizana umwimbu. Aho tuzabona yuko atamuba ariko barazana ibintu byo tuyihagarike. Aho tubona ko ariko barazana umwimbu, ibandanye ikora. Kuko tuba dusanga tujya amakoperative menshi, mugabo basanga umwimbu ntuboneka neza. Mu by'ukuri bobona ko ibyo ariko barakora, umwimbu utari ariko uraboneka, yuko bakubikubita agashi umwimbu ukaboneka. Kuko utabonetse azogera aho dusaba yuko buhagarika burundu, hanyuma haze gukora abandi bantu bavuga ati ngo umwimbu uri kuraboneka.
Abari mu makoperative yo kwimba ubutare bashyira amakosa kuri leta ikabaronsa igitoro kugira ngo amamashini bakoresha mu kwimba bashe gukora neza. Ntibashimye ku mwidondoro wabo umenyekana.
Nta no tujya muri magendo tugiye tuzironse tuzijyana muri kupati dusaba yuko boshoboreza ku biciro y'igitoro twanga igitoro twinisha ubutare.
Dukorera hari amazi, ikintu twasaba leta ni uko boturonse igitoro uruhombo tugira kenshi igitoro iyo tubuze igitoro ibikorwa bica bihagarara tukaca tugira uruhombo
ukuri abene gihugu ikintu cyatuvuna cyane igitoro na cyane cyane na waba abantu bo batanga amaraporo atari yo kubajyanwa na makoperative bakwiye leta kuba yonza yitumira abayikorera bakwiye kuraba nk'ikifata ngo bashikuze kuko ari abantu babeshe ibintu ugasanga barahuye n'ingorane runaka barabajyanye mu mabohero n'ahandi barengana biciro igitoro nibyo bitulemeye hanini igitoro kiratubangamye tudakoze nta muntu asaba gukoresha amaboko mu ruzi nyamagara adakoresha igitoro uzanga igitoro cyatuvunye turahuye n'ingorane umwimbu nawo urakenewe indwi kundi urumva ko bavuga ati numunsi ku munsi cyangwa ibeye kigusaba rero nibaza n'igitoro bakiduterekere hajya uwo muntu atojya mu mazi bakamubaza umwimbu ukabura yagiye mu mazi n'abazoheza asigure igicoro cyabonetse n'icyo jambo ry'iwanjye
umukuru wa zone gitukura muri komine mabayi imwe mu gicukurwamo cyane inzahabu avuga ko bigoye cyane kumenya igihe ubutare buba bwabonetse ari bwinshi cyane bwakeshe
inzahabu rero burya biragoye hari ha usanga abinzi b'inzahabu tubashikira bakatubwira ko bacazironse nk'abazejwe intwaro boza begera abo binzi b'inzahabu hari ha usanga tudahuza neza kubera nta muhanuzi mubi wabo rero umusitanteri chef de zone turi kumwe turazi neza yuko turi kutabahanura abinzi aho barumva ibyo cyo turababwira
mu gihe bamwe mu bajeje urumwaro ku nzego z'ibanze bakekwa ko bakorana n'abinzi b'inzahabu mu kuzinyegeza canke kuzigurisha mu nzira za magendu utwara umusozi bagitukura bifitiye inyishu
twebwe raporo turazitanga ibigora byo ntibibura kuko hashobora kuba hariho nk'ishantiye ziri ahantu hatandukanye hagoye no kugenda hari igihe ushobora kugenda utambaye na botine utikwije neza ugasanga n'ahantu hagoye kugenda hatemba mu myonga dutanga raporo yaho twageze aho tucageze naho turabasaba raporo hamize baduhaye nazo nazo tubacura abantu nico bacura imana
iyo ntambamye yo kubura igitoro uramatari zozarayizi yamara yemeza ko benshi bayikika inyuma mu kunyegeza umwimbo
ntabwo ari wari wese bahereza igitoro amaze kuronka cooperative acaga nagasaba mu bushikangaji bwa muhaye cooperative agasaba rero ko yoronka igitoro ashamwe igitoro muri ico gihe ubwo gweta doruzana agwerika administration ajeje intwaro babone ko mu byukuri uwo muntu akwiye gutoroka igitoro tuvuze ngo uwari wese ngo yimba ngo nacata ngo amuheze atano gweta afise kusanga babandi bagijana muri magendo y'ubushaho bagitwara cyane
mu kwezi kwindi umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhagarika amasezerano n'amashyirahamwe ashorera ubutare hanze y'igihugu umushikiranganji yajeje ubutare n'agataka Ibrahimu Wize yemeza ko igihugu cyaho cyinjiza ibice 10% gusa by'amafaranga ava mu gucukura ubutare
uraze icyo dukuramo n'icyo bakuramo twasanze igihugu cyacu mu bisanzwe cyararenganije cyane atanga karere ugasanga amasosiyete ikiracukura ubutare ugasanga leta y'u Burundi ihawe 10%.
Kugeza ubu amafaranga kanuni yinjizwa n'igisata cy'ubutare mu Burundi ntazwi neza yamara igihugu cy'u Burundi gifite ubutunzi bwinshi mu masoko ntanga nguvu twese inzahabu isi y'u Burundi irimo kandi ubundi bwoko bw'ubutare nka nikeli haka cyane ku isi hamwe n'ivurizo nka terra rikoreshwa mu gukora za telefone zigezweho hamwe n'indorerwamo zimbonesha kure eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda urugereko rwihariye mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwasubukuye urubanza rwa Bwana Winceslas Twagirayezu. Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryatinze ku bimenyetso bishinjura uregwa bigomba gutangwa n'igihugu cya Denmark cyamwohereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Niburanisha ryo kuri uyu wa kabiri urukiko rwasuzumaga n'ibimenyetso biri mu nyandiko zaturutse mu gihugu cya Denmark bishobora kwemerwa ni mu rubanza Winceslas Twagirayezu aburanamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide. Ibyo bimenyetso nibyo byagombye gushingirwaho mu gushinjura uregwa. Mu iburanisha riheruka urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwari rwasabye urukiko rw'ikirenga mu Rwanda gukorana n'inzego zibishinzwe muri Denmark kugira ngo haboneke ibimenyetso by'umwimerere. Urukiko ruvuga ko inyandiko zihari zitari umwimerere na cyane ko rwemeza ko hari aho bigaragara ko hari amakuru yasibwe cyangwa agacishwamo imirongo. Urukiko rwabwiye ababuranyi bombi ko igisubizo cyatanzwe na Denmark gisaba ko inyandiko ziri mu Rwanda zafatwa uko ziri nta zindi cyo gihugu gifite zo koherereza ubutabera bw'u Rwanda. Umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira twagira Yezu agasanga harabayeho ubushake buke mu gushakisha izo nyandiko z'umwimerere zishinja ururegwa. Yavuze ko byashoboka ko Denmark yanze gutanga izo mpapuro ku bushake kuko ziri mu bubiko bwayo. Twagira Yezu nawe agakomeza gushimangira ko azi neza ko impapuro z'umwimerere ziri muri Denmark. Umunyamategeko Bikotwa asobanura ko kubwe urubanza rutagombye gukomeza mu gihe cyose batarabona izo mpapuro z'umwimerere zibumbatiye ubuhamya bwatangiye muri Denmark mu rubanza rwa Twagira Yezu. Bikotwa yabwiye umucamanza ko ikibateye gutsimbarara kuri izo nyandiko ari ukwivuguruza no kuvuguruzanya kw'abatanga buhamya. Aravuga ko ubuhamya batangiye mu Rwanda buhabanye kure n'ubwo batangiye muri Denmark. Avuga ko igihe izo nyandiko zaramuka zikomeje kubura hakoreshwa izihari cyangwa se ibiganiro ku bihugu byombi bigakomeza, Denmark igafotora impapuro z'umwimerere ibitse ikazoherereza u Rwanda. Urukiko ariko ntirwabuze gukomeza kugaragaza impungenge ku makuru atagaragara ku mpapuro zitari umwimerere zavuye muri Denmark. Izi mpungenge z'urukiko rurazihuriraho n'ubushinjacyaha buribaza ku makuru akubiye muri izo nyandiko yaba banyirayo n'uwazikoze. Ubushinjacyaha nabwo busaba ko amakuru yasibwe atagaragara muri izo nyandiko yakwiye kugaragazwa. Mu bubasha bw'urukiko ubushinjacyaha burasanga rwasaba Denmark ikagaragaza ibisobanuro ku makuru yasibwe muri izo nyandiko. Twagira Yezu we yabwiye urukiko ko nk'umuntu wasomye neza dosiye ye nta mpungenge bitagaragara byakwiye kuba biteza. Yasobanuye ko ibyasibwe cyangwa ibitagaragara bigendanye n'amazina yabo muri Denmark bamukozeho iperereza. Twagira Yezu yabwiye urukiko ko inyandiko akeneye ari zikubiyeho imvugo z'abatanga buhamya gusa kandi ko yamaze gutanga ibisobanuro kuri izo nyandiko. Yavuze ko ibyo bisobanuro yabihaye umwe mu bashinjacyaha b'u Rwanda ngo abimugereze muri Denmark. Nyuma yo kumva impande zombi ziburana, urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rukazabifataho icyemezo mu cyumweru gitaha ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9. Bwana Wenceslas Twagira Yezu w'imyaka 54 y'amavuko, igihugu cya Denmark cyamuhereje kuza kuburanira mu Rwanda kuva mu 2018 araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide bumukekaho ko yakoreye ahantu hatandukanye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu karere ka Rubavu y'ubu mu burengerazuba bw'u Rwanda. N'ibyaha Twagira Yezu akomeza guhakana yivuye inyuma. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ako kazi ki murakamenyereye na katwibutsa ikiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi kuva isaa 10 kugeza isaa 11 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura. Mu Burundi ku munsi wejo tubateganyirije ikindi kumwe n'ugenzi wanje Oriane itanga ishaka wiriwe neza.
Amahoro cyane y'Igwema.
Abakurikije ijwi rya Amerika ubahishiye iki ku munsi wejo?
Urakoze cyane. Nkuko bisanzwe ku munsi wa gatatu tuba twabateguriye ikiganiro c'amagara y'abantu. Ikiganiro cerekeye amagara y'abantu ejo kizoba cihweza ahanini ingaburo, nutrition, vitamine nkuko bavuga mu Gifaransa, umubiri ukenera kugira umere neza uroranigwe. Muri rusange nibyo tuzoganira ko cane cane twibanda ku bantu baba bagwaye indwara y'igisukari bakwiye gufungura gute nibiki bakwiye kwirinda. Muri make tuzoba dufise umuganga hamwe n'uwujejwe umuhinga jejwe ibijanye n'ingaburo z'umubiri. Nibyo tuzoba tuko turaganira ko ejo mu kiganiro muri sanga.
Oriane itanga ishaka ndagushimiye cyane kandi turarika abakunzi bacu kuzakurikira icyo kiganiro guhera saa 10. Wakoze cyane.
Turakoze na
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Ministri w'intebe mushya w'Ubwongereza Liz Truss yagejeje ijambo rye rya mbere ku banyagihugu mu kanya gashize. Yaramaze kubonana n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuvugana n'umunyamategeko Pacelindi Kumana ari mu bashinze ishyaka ryaharaniraga ko Ubwongereza buguma mu muryango w'umwe bw'Iburayi. Akaba aherereye mu mujyi wa Londres mu Bwongereza, aratangira asobanura uko yakiye iyo jambo.
Muri make Liz Truss yashimikiye ingingo z'uko bategerezwa kunyarutsa gufata ingingo ku byerekeye ekonomi cyane cyane ibyerekeye energi, ni ukuvuga
amasoko ntanganguvu, umuyagankuba.
Ikindi yashimikiye ko nuko azogerageza kugabanya cyane amataxi y'abanyagihugu bari basanzwe bariha n'amasosiyete kugira ngo ekonomi isubire iduge. Ikindi cya gatatu yashimikiye ko nuko tugerageza uko ashoboye kose bagasubira kwinvestisa mu bikorwa bikuru binini binini ari ukubaka amabarabara ari ukubaka ibitaro hamwe no kugerageza ama industri agasubira agakora cyane
amahinguriro ku byerekeye politike yo hanze nirihe yashimikiye ko kubijyanye n'ibyazorangura muri iyo myaka ibiri asigaje mbere ko habayandi matora
politiki yo hanze iterekeye gufashanya n'ibindi bihugu yashimikiye ku kuntu ubwongereza burinda gukomeza kugwanya abagwanya demokrasi n'ukwigenga kw'ibihugu aho rero ngira ngo yagombye kuvuga iterekeye Ukraine yuko igihugu kizoguma gifata intumbero cyari carafashe nibaza ibindi nuko yashimikiye ko yuko turine kugira imigenderanire myiza n'ibihugu vyose kugira ngo igihugu c'Ubwongereza kigerageze cerekane yuko gikurikiza amategeko kandi gishimikiye ku kwigenga kw'ibihugu.
Kuvyereka ingwano muri Ukraine ibitero Urusiya bwakoze muri Ukraine hari ico yabivuze ko
ntiyabivuze mu madetaye mugabo ico yavuze yabanje kugushimira Boris Johnson kubera ukuntu yahagarariye agafata ikibanza cya mbere akaje imbere mu kugwanya Uburusiya ukuntu bwateye Ukraine nimba rero yamushimiye nuko Ubwongereza buzoguma muri iyo ntumbero yuko batugira uko bashoboye kose kuguma bafasha Ukraine.
Umugambwe Labour Party umugambwe ushiri imbere uko novuga inyungu z'abakozi utavuga rumwe n'umugambwe Conservative Party usimbataye ku mico n'imigenzo ya kera wakiye gute igenwa rya umushikiranganji wa mbere mushasha Liz Truss.
Umugambwe Labour Party urashikiriza neza ungene wakiriye mugabo ejo bakimuvuga umukuru w'umugambwe yaravuze yuko atagihindutse ko ari ico kimwe n'uwahahora ko ataco babona kizohinduka kinini yuko umugambwe uri ku butegetsi ko igikuru bonyarutse bagafata ingingo zifasha abanyagihugu ko abanyagihugu ubu aramerewe nabi kubera inflation igumiduga hanyuma kandi imishahara ntigumiduga kandi babona ko n'ibiciro vy'amasoko ntanganguvu nka electricity na gas biguma biduga cyane ivyo rero bituma abanyagihugu badagira amafaranga basigarana umushahara wabo ivyo nivyo amaze gutangaza ejo yuko atakintu kinininya babona kizohinduka kubera uko kuntu bamaze ku butegetsi imyaka myinshi kandi ubutunzi butaguma buduga uko bavyifuza
muri make mu kurangiza hari abamugereranya na Margaret Thatcher mubona asico gihagararo
umva Liz Truss ni hagishika kutegetse nk'umu prime minister umugereranya na Margaret Thatcher yamaze imyaka myinshi atwara oba ari ukushikuza no kurindira umuntu akaraba mugabo uri kuramuraba umugore ikintu cya mbere wabona ni uko n'umugore azi kwiadapta ku ma situation umugore azi kumenya muri politike yuko udashobora kuguma ufise ifilosofi imwe icyo rero cyo kubera guma azi kwiadapta kuko mu ntango imyaka ine iheze yari umugore ashigikiye ku Bwongereza buguma muri Union Europeenne ariko ubu yaraparvenye kubivamo arashigikira ku Bwongereza burinda kuva muri Union Europeenne urumva rero umugore azi kwiadapta n'umugore azi kumva muri politiki ushobora guhindura ibyiyumviro
yakoze cyane
yakoze Fidel
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
naho abari mu Burundi mwadukurikira mukoresheje imirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 y'ijwi rya Amerika Abaturage b'Abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'ubwinshi bw'amafaranga basabwa na serivisi zishinzwe ubwubatsi muri uwo mujyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ugeza henshi haba ari kubaka amazu muri Uvira, uhura n'abakozi ba serivisi ishinzwe ubwubatsi bagenzura abafundi b'Abarundi niba bafite uruhusha rubemerera gukora iyo mirimo. Rimwe na rimwe bamwe basabwa guhagarika imirimo, abandi nabo bagatanga amafaranga makeya kugira ngo bakomeze imirimo yabo. Aba ni bamwe mu Barundi twasanze muri Avenue Place d'Or iri muri quartier Nyamianda basabwa kwishyura idolari 50,000 kugira ngo bahabwe uruhusha rwo kubaka.
Ibibazo dufite n'abafundi bakora muri Congo ni ibibazo usanga bigoye sana. Nk'ubu harabaho kunyanyaswa sana mbo ku bijyanye n'igifundi cyacu ari ibintu baratunyanyasa sana ku bisanzwe. Nk'ubu urumva ariko dusaba nk'iyose nk'idolari n'ubwo bavuga ngo uyigure. Abafundi abona kenshi baba bahangutse ku mazu akaba bapfa akabagirane, nanjye n'ikibazo ngo nawe waza kuveje hose. Tinone nk'uba umuntu atanze iyo senari dolari agize ikibazo azoza hari akomere kugira iki kibazo abajijeyo icyo cyose nanjye kimwe kironke.
Bahati Shabati nawe n'umwe mu Barundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri Buvira avuga ko hari igihe basabwa kuriha amafaranga menshi bitewe n'uko bahagarariye inyubako.
Nk'ubuje bwanje bariko baravuga ati kugira ndonke uruhusha rwo kubakisha inzu ngo ningure documents ya $75,000. Ese $75,000 ko nyine ushobora kuyikura he? Cyabura umufundi wenyine ariko arakorera $5 kila siku. Yo sharonka $50 ayikuye he kugira ngo uriye izo documents twe ntazo tumenyereye ntabwo kibadusangaho. Ahubwira ati mpereza wamubwira ati iyo document nayo mfise ntashobora kuva ngaho utamuhaye ikintu. Ni ukuvuga urashobora kwirigura ko runo munsi ugasanga wakoreye ubusa. Nta naje ko utamuhaye na $5 ko byemera kuko urashobora gusanga umuntu agose abasuwa $5 nawe mu kwezi uri kurakorera iyo suwa $5 nyine.
Usibye uruhusha rwo kubaka rugoye abo Barundi bavuga kandi ko bahangayikishijwe n'idolari 15 zo kugura uruhusha rwo kubemerera kuba muri Congo bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Uvira.
Twahora yajya mu nzira bashanga ati none zana byangombwa ukora mu mufuko nk'uko nta byangombwa pese pase karanga muntu ko zana dejo kene ofisi naje hirya yacu ngo sije tukira nka twabwiye zana dimiye tiwapiti kene amahera ofisi ati gusa jewe nisimo bosi na umuronde akagira icyo mwavugana nkoro na chandondero ashaka ko tugombora niyo muhongo
mutanga nga
dine
cyake ngoraje cyo kukazi jewe nuko badusanga kukazi bakaguma badufata ego badufashe kandi ubwo badufashe ushaka kumuha ayo mahera hijya hijya gatarongera akagufata nakuba barateje waramuha ayo mahera no barakuretse niyo probleme dufite kugira ndabaha mahera hari igihe baza bakamfata nkayabaha n'igihe ndababonye niruka nkabasi.
Mbese mubona ari amafaranga menshi kuyo mukorera?
Ni menshi gose. None nka jewe nkore dolari zitatu none wumva ntanze kenze dolari wumva ari gute zihatari.
Ubuyobozi bushinzwe ubwubatsi muri Buvira buvuga yuko amafaranga basaba b'ubwubatsi ari dolari 50,000 zo kugura urusha rubemerera gukorera imirimo yabo y'ubwubatsi muri Buvira mu gihe cy'umwaka. Aba Barundi bakora ubu bwubatsi basaba ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira ko bwabavanira ayo mafaranga bari gusabwa na serivisi ishinzwe ubwubatsi. Usibye iyi mirimo y'ubwubatsi abo Barundi bakorera muri Uvira usanga hari abandi bakora ikimotari, gukora mu ngo no mu tubare ndetse n'ubuhinzi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tuti mu duteza amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Ariko mbere yuko dutandukana tubibutse ko mu Burundi ubuyobozi bw'intara ya Cibitoki buburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro atarimo kubahiriza amasezerano yagiranye na leta ko ashobora guhagarikwa. Muri Congo kuri uyu wa kabiri umuntu umwe yiciwe mu mujyi wa Beni ubwo hongiye kuba imyigaragambyo yamagana MONUSCO. Aba ni abasirikare bashinzwe gucunga no kugarura amahoro muri Congo. Bombe bikekwa ko yatezwe n'abajihadiste yakubise ikamyo majyaruguru ya Burkina Faso yica abantu byibura 35 abandi babarirwa muri 40 barakomereka. Twababwiye kandi ko ishami rya ONU ikigega cyita ku bana UNICEF yatangaje uyu munsi ku wa kabiri ko abana barenga 700 bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa mu gihugu cya Somalia naho abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Chad bahanganye n'imyuzure ikomeye nyuma y'imvura nyinshi ugereranije no mu myaka 30 ishize. Shuti mwari muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.